VOA. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri mikoro hano I Washington DC. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Muri uyu mwanya turibanda ku makuru yo mu Burundi. Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Yari umugabo w'umubosi munini yanyine w'umuboga munini ibirenge byiwe byose urabye nyine nta muntu ngo ntabwo yari ari umuntu nyine ibereyeho nyine nk'umuntu agera afata isuka nyine ari umuntu yama ifite yambarira neza.
Uyu ni umwe mu bantu babonye imirambo ibiri yabonetse muri komine n'intara ya Kirundo mu majyaruguru y'u Burundi. Iyo mirambo yabonetse ejo. Iyi nkuru kimwe n'inkuru ku itotezwa ry'abayoboke b'urugaga rw'amashyaka rwitwa Amizero y'Abarundi. Turazagaruka gato mu biganiro byacu ku Ijwi rya Amerika. Turafitiye kandi n'urukino ikinamico intamenwa nawe kandi ikaze ku Ijwi rya Amerika. Amakuru yacu aribanda ku Burundi, ku mutumba witwa Mutarama muri komine n'intara ya Kirundo mu majyaruguru y'u Burundi. Hari mirambo ibiri yabonetse ejo ku mugoroba iza no guhita ishyingurwa. Abanyagihugu babibonye basobanuye ko iyo mirambo ari iy'abagabo babiri bari bahambiriye hamwe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Burundi Jean Bosco Ndarurinze ukorera mu Kirundo niwe wakurikiranye iyi nkuru.
Ku mutumba wa Mutara ku rugabano rw'uwo mutumba n'umutumba wa Mwenya turi muri komine n'intara ya Kirundo niho ibiziga bibiri by'abagabo byaraye bitowe. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Mutara n'abo ku mitumba yegereye ako karere nka Kireka, Mwenya na Karama barashitse kuraba ko hari uwo bumenya muri bo.
Twasanze nyene bari mu kuzima ahantu mu Kirombwe bacuramye mutwe gutya bambaye ubusa atanu umwe yambaye ku maguru habose no mu mugongo gucya habose ngo umutwe ntubaboneka. Hanyuma rero bamaze kuza kubakurayo barabatwereke turabaraba mu maso turanabayoberwa.
Uwa mbere nabonye nk'umengo bamukubise inyundo be naha mu maso. Uwa kabiri mbona nyine yaritanguye kubora uwo wundi ntiyari bwabore yaritanguye kunuka bari batanguye kunuka. Barabagabo umwe yari isiramuye bari babohanye intuze nyankuku nyene nkuko nyene bari baboshe nyene n'isinga.
Uko abo banyagihugu bayivuga ikiziga kimwe caboneka nk'ica umuntu yifashe
ujya mugabo yari umuntu biboneka ko yihaye agibyiwe atogira ngo yazize ubusuma batugira ngo bamufashe yoba yifite tumurabye mu ruhanga yari umuntu akayangana n'agatuntu kaboneka neza.
Yari umugabo w'umubosi munini yanyine w'umuboga munini ibirenge byiwe byose urabye nyine nta muntu ntabwo yari ari umuntu nyine ibereyeho nyine nk'umuntu agera afata isuka nyine ari umuntu yama ifite yambarira neza turatora vye nakabiri kiwe karakayangana nyene ari umuntu w'umubosi warabibona.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Mutara bavuga ko ababikoze bashatse gucafuza umutumba wabo.
Baraducafurije umutumba kuko ibyo babaye so kuba ko ari abantu b'imutara babikoze kuko iwacu tubise umutekano n'uko udasanzwe ntabwo ice bwigira bubwo ngo iwacu baraduteye amakenga kweri bijya bintu kufata abantu bakabakura mu kinogo bakabazira kubata mu kinogo ntibyakozwe nanjye mu Mutara n'igisima ari igisima cyibye aho kuba gikwitira kikimura ati amateka akagihana ubona mu gacimbiri k'iwanyu ukabona ingogo zibiri zafatikanyije zihambiranyije zihishwe ukabura ubwoko.
Basaba ko umutekano wocungerwa gusumba uko vyahora.
Icyo dusaba twebwe mu bisanzwe Imana yo dufasha bo ducungira umutekano warujya n'uruza bene igihugu wa mutekano bakunda kuva ati imicungire umutekano bashaka bakagaruka ku marondo bagacungera nk'abantu bakoze ajya amarorego iyo bahari ha marondo baba barabafashe.
Twebwe turashaka gusaba ko bocungera umutekano bakara kuza bakazitira amayira bakaza baraba ibintu birengana mu ijoro ko bya bintu byerekana yuko batabishiye hajya babazanye babishe baza kuhacindika hajya iwacu.
Ivyo biziga vyabonetse ku muhingamo w'uyu wa gatanu. Abajejwe intwaro n'umutekano bamaze kwashika vyaciye bihambwa ku kagoroba buri mu guhwibira. Bagiheza kubahamba umukuru w'umutumba Mutara yatumyejeje ko ivyo biziga vyari bimaze kumera nabi. Uburongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko amatohoza yatanguye kandi ko abandanya. Komiseri Jacques Nijimbere arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo yabwiye Ijwi rya Amerika ko bariko barakora ibishoboka byose kugira bamenye umwirondoro w'ivyo biziga. avuga ko yamatohoza agamije no kumenya abakoze ubwo bwicanyi kugira abashigwe imbere y'intahe mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Arakoze Jean Bosco ndarurinze aho mu Kirundo. No tujye I Bujumbura mu Burundi, mu murwa mukuru, kuri Prince Louis Rwagasore, stade iri mu Kamenge mu gisagara cya Bujumbura. Mu kanya gashize harangiye umukino wahuje ikipe y'u Burundi Intamba mu rugamba n'ikipe y'igihugu cya Djibouti. Umwe mu bakunzi ijwi rya Amerika, Diomede Nduwimana, yakurikiranye uwo mukino. Nduwimana, uranyumva neza?
Ndakumva neza, mumesha makuru.
Urakomeye cyane?
Yego, ndakomeye cyane, ndanezeye cyane. Ni intsinzi dutahanye ibitegindwe ku busa
birindwi,
bitsindwa n'abakinnyi batandukanye nk'abashika bane.
Uravuga ibitego birindwi ku busa?
Ego kabisa. Turavye mumesha makuru aho twari turi, imvura yatunyagiye cyane, amazi yari menshi cyane gose.
Yego, ibyo bitego byatsinzwe nande se, Diomede Nduwimana?
Hari witwa Gayere n'uwitwa Gayere, kuko ndavye witwa Gayere niwe yateye ibitego bibiri. Dufate n'abakinnyi batandukanye, kuko ndavye, kuko imvura yari kiranyagira kabisa, nariko ndawuraba barabakinnyi nk'abashika bane. Ego kabisa, murabye mumesha makuru, kuko turabye mu Burundi twari tunyotewe intsinzi cyane gose, kuko turabye urukino ruzoza gusubirirwa ruzosubirwa kuwa mbere tariki 13. Bagiye muri Tanzania gukinirayo, kuko bisa yuko batoruye indege cyo kabisa, kuko turizeye intsinzi cyane gose.
Urakoze cyane Nduwimana Diomede. Niyo ntsinzi y'ikipe y'igihugu y'u Burundi Intamba mu rugamba ku ikipe y'igihugu cya Djibouti. Birumvikana umukino ukomeye cyane.
Ikindi nacyo mumesha makuru,
yego,
icyo nakubwira twebwe abanyagihugu kabisa, n'ubwa mbere na mbere tubona intsinzi twebwe Abarundi dutera ibitego indwi, ahubwo byadutangaje gose, kuko n'abarozi bishimye kabisa, barishimiriza kandi gose, twanezeye cyane gose.
Ni byiza cyane, ubwo ibyo byishimo kandi mu bikwirakwize hose. Urakoze cyane Nduwimana Diomede kuri iyo ntsinzi y'u Burundi ku ikipe y'igihugu cya Djibouti, turagushimiye cyane. Turacyari mu Burundi, kwakomeje kutwumva ku ijwi rya Amerika. Abayoboke 11 b'urugaga rw'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi rwitwa Amizero y'Abarundi, ruyobowe na Vice Perezida wa mbere w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi, batawe muri yombi muri iyi minsi mike ishize. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu Burundi, Evariste Nzikobanya, nkaniwe uduha ibisobanuro.
Abo bayoboke b'umushinga mateka gatorwasa arongoye urunani Amizero y'Abarundi batangwe guhagarikwa kuva ku munsi wa mbere w'inondwe. Ni nyuma yaho ku munsi w'Imana w'indwi iheze bari bagiye muri zone ya Muyange ya komine Nyanzarake gusuhuza mugenzi wabo yari yabuze abana babiri b'amahasa Imana yari yamuronkeje, bagaca bitaba Imana nkuko bivugwa n'umushinga mateka yatowe mu ntara ya Makamba. Umushinga mateka Renovando w'umwami avuga ko gushika kuri uyu wa kane abo bayoboke b'Amizero y'Abarundi bari bagihagarikwa.
Ku munsi wa mbere no batanguye, nagiye kubaraba mu gasho Nyanzarake sanga hariho abashikandwi, ariko mu nyuma uyu munsi ngira bageze kwa 11:12 baguma bafata abantu bose bari bahari kuwontuze kuwo muhana. Bavuga yuko habaye umukuru mutumba ajanye n'ugwaruka gumbonera kure, hanyuma mu nyuma ngo bacahaza abapolisi. Urumva ntibafatiye umunsi umwe, bagiye nafata kira munsi bafata abantu bageze kuri 12 ngirango. Nk'uwo witwa Pascal Ndayikeza bamufashe ku munsi w'ejo ari ku kazi muri Inspection Provinciale Makamba.
Uwo mushinga mateka atuye Makamba avuga ko abanywanyi ba gatorwasa bagirizwa kwa muri zone Muyange bari mu nama itemewe n'amategeko. Ivyo atemera akavuga ko ari agatotezo kari kukagirirwa abantu basanzwe bari mu nzego.
Je uko ndavyakira mbona ko ari agatotezo n'agasuzuguro, kuko ntivyumvikana ukuntu abantu tuba turi mu nzego nk'Amizero ari ugasanga abantu bacu kandi babazi bakabagiriza ngo bakabagira amanama ngo batasaje uruhusha, kandi izo nama bavuga atazi baho nk'umuntu. Icyo babahoye gusa nuko bari bakoranye bagasanga kumbe benshi nabo mu Mizero, uwo yari yabuze nawe niwe mu Mizero. None karacingane kugira ngo abantu igihe umuntu agize ingorane abantu bagiye kumugarukira ko basangiye ibintu bari basanze bahuriye ko kuva kare nk'iyo ari politiki cyangwa ibindi. Ntitwumva rero ukuntu abantu bagiye kubasuhuza umuntu baca bafatwa bagapfungwa, n'uyu munsi bariko bagira ivyo amatohoza n'amadossier ariko dufite ubwoba yuko uko bamabikora baragira amadossier bakatabagiriza yuko ngo bahungabanye umutekano turabirindiye ariko biratubabaje cyane kubona abacu bagumafungwa kandi bazira
abatowe mu nama nyobozi ya komine Nyanzarake ku ruhande rw'amizero y'abarundi biyamiriza nabo nyene ifatwa ry'abagenzi babo Jean-Marie Basabose wo mu nama nyobozi ya komine avuga kwihagarikwa agasakisaki ku batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ariko atotezo kandi bidatandukanye no guhonyanga intwaro rusangi
birababaje kubona igihe gucitwa kirimo demokarasi umuntu yishira kizana ku buryo asigaye afatwa bidaciye mu mategeko nta kiba ariko arakora yagiye kuramutsa uwiwe yakumugarukirako ukumva ngo naka yafashwe ngo nuko adasangiye ivyumviro n'umugambo uri ku butegetsi nagatotezo by'ukuri by'ukuri kubona mu mutavuga rwo n'umugambo uri ku butegetsi ucutotezwa kugeza naho bamwe bamwe numva amatwi asumira hari abagira bahunge baje muri Tanzania ariko barabona bari ku rutonde n'urutonde rwateguwe
musaba iki abajeje intwaro ngaho inyanzara
icyo tubasaba twabasaba yuko bageza aho ibyo bintu aho tugeza aha saho gufata naho kubaka igihugu cacu
mukenguza amateka Renova ndumwami asaba ko abanywanyi b'amizero y'abarundi bori kurwa atakirize gusabwa ngo kuko atacaha bakoze
icyo dusaba nuko abajejwe intwaro mu ntara ya Makamba bwa butungane canke abajejwe inyamiramabi bo hagarika iryo totezwa ry'abanama rimwe ry'abanama rimwe b'amizero y'abarundi bayoboka gwasa kuko nta kibahora atari uko bumva ko bayoboka gwasa nico mbona bakwiye kubarekura atakinze gusabwa kuko babahora ubusa
nitwashoboye kuronka umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi kugira ngo irica avuze kuyagarikwa ryabo bagabo ariko amakuru y'u Amerika ryakuye mu nyamiramabi inyanzarake nuko abo bagabo bahagaritswe kumva z'amatohoza kubivugwa ko baremesheje inama itemewe n'amategeko ahandi havugwa abanywanyi b'umushinga amateka agatorwasa bafashwe muri ndwi ni muri komine Gihogazi y'intara Karusi muri komisariya y'igipolisi Karusi komiseri Jerome Nibogora ayirongoye na mustandere wa komine Gihogazi bemeza ko abo bagabo bahagaritswe ku mvo zo gutohoza ku bijanye na gerenade yatewe ku mutanga wo kuri uyu wa gatatu ku mutumba Kizingoma muri komine Gihogazi igahitana wayiteye abo bategetsi bemeza ko yari umusuma nitwashoboye kuronka umushinga amateka agatorwasa kugira ngo irica avuze kwihagarikwa agasakisaki ry'abanywanyi biwe abamwegereye babwijwe rya Amerika ko yarafatiriwe n'ibikorwa by'inama nshinga mateka vy'uno wa gatanu I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
muri Nigeria abantu barenga 18,000 barishwe mu myaka indwi y'intambara y'iterabwoba y'umutwe Boko Haram Boko Haram yaranyuruje n'abandi bantu benshi barimo abakobwa bo ku ishuri ryisumbuye rya Chibok Radio Ijwi rya Amerika yarakoze amatohoza gutyo ibona video zibanga atahandi ziraboneka zakozwe na Boko Haram yerekana amahano abari muri uyu mugwi w'iterabwoba bakorera abanyagihugu b'inzira karengane muri ayo mahano harimo uko bica abanyagihugu ataco bazira ingene babakwita buyoka ningene babakora kwiterabwoba izo video mushora kuzisanga kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika ariyo VOA radio yacu canke mukazisanga ku ruga rwa internet y'i radio yanyu ariyo wezi3@ radio yacu voa@.com
abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ubu none tugeze ku mwanya wahariwe urukino n'ikinamico intamenwa ritegurwa na studio Ijambo ikorera I Bujumbura mu Burundi
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi
Injira ivetaruguruye
Ego
kandi no munsi wacerwe cyane kenze minite yose
naho tumeshye bana ibikorwa byinshi muhira bacha bambira ko ntapfa ntabiheje niyo mpamvu natebye mumbabare nuko
nangoranisha
nicara
mugabo ndibaza ko duvara naguhaye wayikoze kamera
ego nabikoze kandi nibaza ko nabito kwera byasana bijya twari twizemeshye
aho shayive to one ngo rero wicare ngaha ku meza tubanze dukorije hama nje ndaguha ibindi bijanye na reso y'uno munsi ndabi byo watahwe n'ibyo tatawe
ego mesh umugabo wibuke ko iki cyakabi wambwiye ko shatse no gisima nkakora ibindi kuko gisa n'ikigoye ubyibuke mesh
banze umpe ndabi byo wakoze kwanza hama ibyo duca tubivugana
ego akiye
uri kuri ya miliyoni ni byiza uba ama demonstration ndabona uko maze gutahura uko akogwa gusa hasigaye kushika kuri teze udakoze ikosa na rimwe sivyo
ah oui monsieur kare naho ranibaza ngo ni ibintu bigoye muga ubu nasanze byoroshye cyane bisaba gusa kutahura ha muga gushira mu nzira yo sivyo monsieur
ego je nibyo muga guca mu nzira yo hama ntushike kuri teze hama no tabiguhamesha warubize
none isi teze none monsieur Era ba mesu mejeje ku demonti iki naciye ngira ko no kuri teze kandi cyenenze ko nabigize neza nuko
Era gateze n'injujika kuhejeje gusigura ariko ku demonti
niyo
mpamvu waca ugira gutya urabona
Yego
ha mugacuvuga ko twisi ikibingana na cosinus cosinus domo teze yacho iri verifiye sivyo
Okay n'abye nari numviye mesu nuko n'abye nari numviye Mugabo jewe nabona bise ntibiboneka ubu rero ni sawa ndavyumva sawa
okay ama rero nibindi urabona ko ucubisubiramo
yego
kandi question numero 2 nakubwiye ko ushobora kutayikora mugabo wari kugerageza sivyo
ubi
hari ivete ushaka kumenya kirazira kunebwa muratana mu mitwe mpa kubimenya nihuruhuka
none kamesha Kata chuna hura, ni mwanza mkakinsi kuya non. Kira goji.
Eka. Sindagu hekenye la hama na awe ngomile ni vjo bari vjeza kuriwe. Eichara nga ho, wiko sante na anje menda kosora mako.
Eko mese, chansuri ama ni bindi.
Egira ko vyose duce dukosora ni kwa porto.
Okay.
Ahubira bihabikubuza gukora kubera ibi. Ivuga cyane mugo rero nanje. Simbona gukora ntagira radi.
Koya ndana kimwe mese. Nokora ndadiri kiravuga vuba je ntangora.
Oya. Ndadira gukora umuzi kuvuga wocu zamara kandi zivyiza. None ga yemwe ngire ko. Ehe wesha ivete tugenda mu cumba. Iwanze. Abari ukorera niho atandika kusamara na.
Mucuma cyanyuga mese.
Yego.
Manga nkoreho ntangorane.
Oya.
Sininjira mu cumbi waje.
Ubu musamara. Zena mu cumbu koreho nta na kimwe. Niho sinakubuye ko ndumuvyeyi wawe.
None
utinya.
Oya.
Va travaille hanyu muhejeje cyo wigarukira dukosora. Kandi ari na kameza.
Ego mugabo, nuko ntakunda gukorera mu cumba me. Erega no ngaha ntacho meje nukuri. Sinshobora.
Erega ni kuneza yawe erega. Wege ndukore ha mu cugaruka. Kandi ravuze ngo turatumwanya. Uba uzubigenze. Yarukariro kandi ndaguhaye iminota 30.
Meshe basi mwe ni mugende yo jewe kweri sigara nga.
Ubu rero rasi byo ndakubarira.
Wahu. Eh dato anja kirubwatsi wantumye dawe ko womva ko ngigira mu bandi bagabo gufatanya nime.
Ukaba kandi. None kufashije. None yuta fasha wibaza yuko
tsikubitsa
eshira ngaho ku musaya w'inzu mpa penda ziha impeje gikoze inkono
yasha nanjye umugongo urahahereye ya none ko mbona wozi inkono ukayoza ya masaha ubwo twaza gufungura ryari eh
ka mama wanje yiri kuziko we natangwe ko yandere ya kare ndazi yikuza ni kukarira sinari kugutebya
aho yasha I tongue had it. What do you do? What do you do? You go see. You get told
to
come
to him. What do you call it? What do you call it? You know, I get to Mushum Bonga. Hey, I
Nagashaka twatunze bigaba tugire gute.
Ikigiye
urazi ko n'ikintu cy'ubushobanye hatageza amasaha yo kwisahana. Asha, icyo ne cyashoboye cyonyene hamwe no kurambarara.
Sivyo nyene. Aha we gusuraza. Twiriwe turakora. basanze inde zitari ku meza abanya kujya umuriro uraba umwazi bafite urukamenga n'isi hagaze
basho naho nagiye cha ariko urarandi imitsi kubera buryo butindi ya tara kutseke ibijumbo barabijya maganda sivyo byaturetse tweho
njanye nawe numvira kagongo reka ndabashuhiriza ibyaraye jo basakire bona bigikomeye kandi bugi njyambe ni njanye amuraye ibyo tubakorera wa mugore wisema ngo nihanjera na wacaza aduge ku musozi hariya hejuru ngo turamuririye abantu
urabanyubukijega wa mugore no bishapfuriya cyanika bashobora kuza kumbwira kujya jyewe ndebere
naho nyene rero bakagusanga mu byawe bakakubwira ngo uri kujya iby'abandi nk'ukumenga nyene urugo rijigiwe harakagaye gasumba koga
kanukwi ntagasumbaho we mama wanjye sinari kujya rijya tongo ngo noba ndiye impfubyi ni ukuvuga rero jye ko ntabitayeho bo babitayeho babakoreye iki atari kurefura ijya minwa baza kwita mu bitabara
sibyo nyene hajya ndakubwiye abana ba Ruminati mbega si abawe mbega byo kuvuga ngo hasigwawe abikura he shyira itongo se ry'umuryango
hari babuze icyo bimarira banyakumara uburundi bangana kandi jyewe ujya mugabo bigabo hagarutse mu rugo rwanjye kumpa amategeko tujogwana atse nzohadandaza ovye ndahakoteshe ngiri ibyo shaka kureye irya tongo kuko ni rwanje ibyo kwanza ntibibaraba
binone aho bavyisukamwo aho utarigurisha sigwawe mbe bibaza yuko bajya ba jidiyo tubarereshe nukuri mushingana ibyo uvuga nibyo nibize bigarukire ngaho aho abantu baza kudutesha agaciro mu rugo rwacu murabona
ese iyo mubona bigabo muri rwa rukoti rwiwe na hanjera hamuri impande havuga nk'uko umengo bagabisi ahubwo nicyo nagatwego ndabibutse
ndakubwiye jeho byari kungora kubihanganira nuko nyine bahuye n'umugabo nkawe kandi aho usanga ari byijidiyo bwagiye kwitegaguza bukwiragiza hose ibyabaye bajya naramaze kubona yuko ari intashima naho bamanurira ijuru ukarizana ngaha ku isi ntibogenda bashimye na kimwe ndaturayije
ibyo byo ntacyo bimbwiye uwo ari we wese njye nzocunganwa n'uzogarukira mu rugo rwanjye kumperaho amategeko niwe tuzuca duhuza ubwayi kwanza rero kubonye ubukije sasimbire ku ibara imbere ntanze njye kuyikura umukoshi urabone mbere ko ari ibyo uwo ndahasanze wese niwe nshansororera hanyuma abanza avuga ibyo ashaka
reka gushavuzwa na zijya murakimazi imbere rorera ahubwo ndakwarure dukeye ugenda ukoze ku munwa utanguje inzoga mu nda nsa ntunze wese zokumerera nabi ehe ngwino mu nzu
ahwi mbega ye mwukora uri arashaka kunyica nyine nyine
cyamugabo wowe ukora nk'akamashini
erega ni imashini nayo irateba ikaruha ahandi ho niko urusiri kurikira urazi kumara amasaha indwi yose uhagaze uri kuravuga atana pose
nta no kuruhukaga bosco
reka nta no kuruhuka
kandi shawe no muri pose sinigeze ndakubona mu bandi bigisha wari he
nari mu ishuri nareko nsigura ibyigwa byabananiye kumva baca baranka kundekura bemera guheba pose hewe
aha ati baranka kukurekura uri umugenzi wabo cyangwa uri umwigisha wabo
umwigisha wabo
hariho abanyeshuri urumva baha amategeko abigisha ewe sha bosco
riga bizoza si itegeko nawe n'abanyeshuri ahubwo ni itegeko mpabwa n'umwuga wanjye
umwuga wawe
none nojya mu ishuri nkahava abana ataco batahuye ngaca ngorora izo
si babitahuye
ngo ndi umuprofe
aho wajya gusubira muri iryo shure ugatanga devoire civil abo bitura abo babangaye
nta n'umwe yovamo
uko kwari uguteje akanya ko kuruhuka none nawe raba ingene n'amaso yatukuye
ashobora gutora rwose vure mashaka aba ari we ujya kubibabaza ntugire ngo nigirishije kugira ndagutsinde
njye ngiye mu ishuri nkigisha nta uryo gora n'umubajije ikibazo kamuhunga njyewe
nuko bimeze
ahubwo mbwira iryo shuri shaho aho usanga harimo akigeme keza kagutwaye umutima
ahubwo uranyibukije mbe wewe n'amaki n'utwigeme two ngaha
atwigeme erega nawo nafise uwonza ndishima ko nka wewe ntiwo tunuka ngo gendana n'utwana ka meme
cyabizo dotabakona barango reka kwigisha sigaho turazi nanye
jewe byiri kuravuga ntavyo ntahura aho usanga uhendwa n'abanyarusa kubapfa kubona mpagarara nyine umukobwa nigi ngo jenda mazingane abo bamaze kumbona nabo bose nabo nigi
Ewe shabizo Naivu wete niwe ne Nawe nukuwe Iyo kaembo ni mbele yawe Iyo sigu iwe
None mirabuji juwe kumfati Ika ibete kandida mwigi Uze gute kwa nafise niza baani
None na baani Ubigishiriza muhiranga ibe
Aliko kabosu We na maki Aba vya ibamu mahengu na mwigi Ura wasomba wewe Nwesu uza kumgi vyo nghora Ni vyo ndeka Che mufju vuze vyoose Numbisa taki kuraba kirimu
Kwari kuguhanura mugenzi. Uprofiti bya mwana sivyo na gata ahubwo niba kandi nimba atakigonga ugira. Wibuke ko Yvette ari impfubyi atagira ababyeyi.
Jewe rero ndakubwira namba bakuntumye. Ndakwisabye. Mama ho, ivyo ngira nije ndabizi kandi bureka kunde mentaniriza ibibi ntakoze. Ibya Yvette na jewe nibikuraba neto neto bundi ubimenye.
Jewe reka kundaba gutara umwana nigi.
Mwana egeja
ndagusavye bizozo muhamahoro rya mwana vrema
je sinzi cyo ndondera ko nakubwiye mpamahoro ivyo ngira na Yvette nibikuraba e d'ailleurs sinzi gituma ndiko ndaharira na wewe
kazi kawe
bisa ndakubise mpamahoro
hehe we kigabo mambo aha nari mvuye kukurondera sinayinzi ko amaze gushika muri cha kibanza cacu
Nachize sha wangu ntahani nari kuja. Ega ya masaha burya siheze.
Aha ndazishye cyakizindukanye wewe.
Nigiye.
Eh, ni nkumi zicira ushaka kuburoza ijisho ndakuzi. Ewe GD, bureka gukunda inkumi bigeze hiye.
Gashaka kuba wasamaje ukiburya. Uburya ngaha nyene ubona ko ari inkumi zotumaza ngaha ndabe jewe.
Yo. Kakana ko ngaha nyuma y'amasanga nzira. Ntoro gasamarira. Deka kwigira byinshi sha emera kabura kuzi
byaba kuba siyo mwana ifite joke ndeka kongera umutwe hama wicere ngaho muri ko nankingira nakayaga sivyo
muhungu namakiga nani kumenga ntumeze neza wenda bona kwikirira atari ciza wabayike
gashaje cyo cyane sivyo kuvuga
eh
kuri isi burya hari abantu bayibako nabandi bayikorera
eh
mugenzi
eh
burya amagogo atanda kubyiye
ehe none mbwire icyo wabaye basi Ega sino buri cyo ndagufasha kandi buryo umugenzi ni camaze
ntacho ufasha yo ngowe nawe yo kurengera bona gwa data wacu aho bona raturiye wa muhungu
gute
naho nakagindi igito nta gito nkago ndawe ino si yabazima nabapfuye ndakurahe
kajya gatama ka kugiza iki wawe akantu kinganira kurya hari ico kokugira
uta akantu kinganira kurya
Ee
mbura zikaje hagabo kare hakoginu kamaze kuturiye n'isi ntiyo bishobora ndakubyiye kagira kutwijije zatwe na Yvette ari cyo mbere kutumiramo naho nyine ntica ntikize sha
none ivyo hari kibazo tina kibazo uhengera gakecuru kiwe kagiye mu nzu ugasimbira mu gikoni ukavyiha gasazuka kamwasi kofi ugira we bo gushobora
ikashije nzaje ntacho bimbyiye namaze kumenya twe na Yvette uwo kigega bo shacane iyo kitongo jamawe kirasasika nyako y'umuriro kibaza aho ntavyo tumenye
yebagawe
ara kivyo kudaza ncana duhani kibada cha 5 ndamusabye adeka charasara anyirukana ngo ninamuvire mu rugo urumva yo
nukubwira abagabo
abagabo bamukozi iko kitumva ari uko nyene batijya mbwa kunyirukana mu nzu dawe yubatse cyo kurumva ivyo sha ntibizohera aho ndakurahiye
Kamuhungu. Je ndumva kwingwane zawe zitoroshe.
Nizoroshe muhungu.
Burya mugugu mu byiyumvira. Uzosaranda.
None ngire gute? Niyahure canke ndamwici.
Oya. Kwiyahura siyo nyishu. Tenda fisa gati. Ko kubihwa mikasha. Izongora ne zose pi.
Yako. Yakari gajoki.
Pe.
Kambye none kamuhungu no gakurahe.
Umve. Fuka buhoro buhoro we ntibakumve. Urabona kakara. Ukwegarime gusa ngo
turabashimiye mwese rero n'ijwi rya America Washington DC kuri micro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza